Tashimire komandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi muri ko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22 mu Rwanda tukaba kuri FM 104 n'ibice bitatu by'ijwi rya Amerika. Mwiriwe gute nshuti bakunzi bacu, ikaze makuru kuri no mugoroba mugiye gushikirizwa na Jewe Diana nini nahazwe. Ingingo nkuru ziyagize abantu baba 20 ni bamaze kumenyekana ko baraye bahitanywe n'amasasu yamijaguwe n'umuntu witwaje inkoho mu gisagara cha Lewiston kiri muri leta ya Maine hano muri Amerika.
Igisagara cha Lewiston aho dusanzwe tubaye hariho abarundi batari bake, hariho n'abanyarwanda. Kugeza ubu nta makuru namwe yuko hoba hariho umwe muri abo ndondaguye bava muri izo bihugu yoba yaraguye muri ico gitero.
Uyu ni Cassius Shirambere no Murundi aba mu gisagara cha Lewiston muri leta ya Maine. Muri make kandi igisirikare cha Israel acigambye ibitero cagavye mu ntara ya Gaza. Turabigarukako mu Burundi ubwato bwa mbere bunini bwitwa Musumba Cargo werutse gukoregwa muri ico gihugu kwa bwaragize ibibazo bwitangura gufata urugendo. Idonidio yano makuru yose duce ku masonga ni mukanyi sase mu bihe hagufi ya maradio yanyu. Nongere ndabahe ikaze nchuti bakunzi b'ijwi rya Amerika. Makuru tubafitiye reka tuyahere mu yagezweho ijya nino ku isi duhereye ku mugabane wa Afrika. Sentare nkuru ya Nigeria yavuze ko President Bola Tinubu yatsinze amatora. Ingingo yose ntare ikuri inkoni ku gishitsi, abakandida babiri bari barahiganywe na Tinubu bakitwara banka intsinzi yiwe ejo ni mukankusi.
Iki cyemezo kizaha Tinubu inshingano zisobanutse zo kuyobora Nigeria ihanganye n'ibibazo bitandukanye, harimo ibiciro byazamutse, ibura ry'amadovize n'ifaranga ry'igihugu naira ryatakaje agaciro, umutekano muke ahantu henshi n'ubujura bwa peteroli. Urubanza rwaciwe n'abacamanza barindwi b'urukiko rw'ikirenga n'umwanzuro udakuka uje ukurikira ibyagiye biboneka mu matora ya perezida yagiye atangwaho ibirego mu rukiko. Nta n'umwe mu bagerageje guhindura amajwi biciye mu nkiko wagize icyo ageraho. Atiku Abubakar w'ishyaka People's Democratic Party na Peter Obi wa Labour Party baje ku mwanya wa kabiri n'uwa gatatu. Gusa banza amajwi yavuye mu ibarura basaba ko insinzi ya Tinubu igirwe imfabusa.
Ejo ni mukankusi urakoze. Tuvane muri Nigeria udushikane muri Gaza aho igisirikare cha Israel cigambye ibitero cagavye ku butaka bw'iyo ntara.
Ingabo za Israeli IDF zavuze ko amatanki yazo n'abasirikare barwanira ku butaka bakubise mu bice byinshi by'abakoresha iterabwoba ibikorwa remezo n'ahari amatanki yo kwirinda misiri. Izo ngabo zavuze ko operasiyo yakozwe ari uburyo bwo gutegura ibizakorwa mu rugamba ruzakurikira. Abayobozi ba Israeli barahiriye gukora ku buryo Hamasi itazashobora kongera kugaba ibitero bihunga abanyisiraeli nyuma y'igitero cyo ku itariki ya 7 kwezi kwa 10 cy'umutwe w'abarwanyi cyahitanye abantu bagera mu 1,400. Minisitiri w'intebe wa Israeli Benjamin Netanyahu yagize ati:
nitwinjira muri Gaza mu rugamba rukomeje, abicanyi bazishyura ibingana n'ibyo bakoze. Abakoze amarorerwa ba Hamasi na ISIS. Nongeye guhamagarira abatuye muri Gaza batabifitemo uruhare kuhava bakajya mu majyepfo y'intara ya Gaza.
Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuri wa gatatu yumvikanishije ko ashyigikiye igisa n'intego iri kure, icyifuzo kimaze igihe kirekire cy'Amerika cyo kubona leta ebyiri zitandukanye zigenga, leta y'Abanyayisiraeli n'iy'Abanyepalestina. Biden mu kiganiro n'abanyamakuru kuri Perezidansi ya Amerika ari kumwe na Minisitiri w'Intebe wa Australia yavuze ko uko Abanyepalestina bashaka kubaho bidakwiye kwirengagizwa. Abanyayisiraeli n'Abanyepalestina bakwiye kubana baturanye mu mahoro no mu cyubahiro cya muntu, yagize ati:
Israel has the right and I would add responsibility.
Israel ifite uburenganzira kandi nakongeraho inshingano zo gusubiza ibikorwa by'abunyamaswa bikorewe abaturage babo. Kandi tuzakora ku buryo Israel ibona ibyo ikeneye mu kwirwanaho kuri abo bakoresha iterabwoba. Ibyo ndabyijeje. Tugomba kandi kwibuka ko Hamasi idahagarariye. Reka nongere mbivuge, Hamasi ntihagarariye abenshi mu baturage ba Palestina mu ntara ya Gaza cyangwa ahandi. Hamasi yihishe inyuma y'abasivili b'abanyepalestine kandi biragayitse. Ntabwo bitangaje, ni ubugwari.
Biden yanumvikanishije impungenge ku mutekano w'abantu barenga 200 bagizwe ingwate. Bamwe muri bo bikekwa ko ari Abanyamerika bafashwe na Hamas mu gitero cyo ku itariki ya 7 y'uku kwezi kwa 10. Hamas yarekuye bane mu bo yari yagize ingwate muri iyi minsi ishize, umunyamerika kazi n'umukobwa we hamwe n'abandi bagore babiri bakuze b'abanyayisraeli. Cyakora Departement ya Leta ya Amerika mu itangazo yaburiye ko gutuma abandi barekurwa bitazoroha. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ifata Hamas nk'umutwe w'iterabwoba.
Ijwi rya Amerika turacabandanya n'amakuru y'ijya nino ku isi. Umushikiranganji wa mbere wa Ethiopia Abiy Ahmed uno munsi kwa kane yatangaje ko atamigambi igihugu ciwe gifise yo gutera ikindi gihugu ica ico cose, kandi ko kitazokwigera giharanira inyungu zacu biciye mu ngwano. Fidel niyo ngabo.
Abiy Ahmed yabitangaje imisi mike y'inyuma y'ijambo yashikirije ryatumye haba impungenge ko igihugu ciwe gishobora kugerageza kumvisha abantu ko gifise uburenganzira ku kiyaga gitukura. Mu ijambo yashikirije ku itariki 13 y'uku kwezi kw'icumi, Abiy Ahmed yatangaje ko kubaho kwa Ethiopia nk'igihugu bifitaniye isano n'ikiyaga gitukura. Yavuze ko igihugu ciwe gikeneye ikivuko, kandi ko amahoro mu karere ko mu ihembe rya Afrika azofatira ku vyereke gusangira inyungu hagati ya Ethiopia itegereye ibahari n'ibihugu bibanyi. Ethiopia ni igihugu kiza ubwa kabiri mu bihugu bifise abantu benshi cyane kurusha ibindi ku mugabane wa Afrika. Gifise abantu imiliyoni 120, kikaba kidashika ku kiyaga gitukura, imwe mu nzira zikomeye cyane mu vyerekeye ubudandaje ku isi mu bitandukanye n'ibihugu bibanyi vya Eritrea na Djibouti. Umushikiranganji wa mbere wa Ethiopia Abiy Ahmed yavuze ko atifuza kwivanga mu bibazo vy'ibindi bihugu, kandi ashaka ko ivyo asaba ko igihugu ciwe cogira ikivuko ku kiyaga gitukura vyoba mu mahoro. Yamari jambo Abiy yashikirije imbere yaho ryateye impungenge bamwe mu bitegereza ibintu, cyane cyane mu gihe bisa n'uko hari cyuka kibi hagati y'igihugu ciwe na Eritrea.
Barakoze bagenzi bacu ku makuru y'ijyanye no kwisi baduteguriye bakaba baheje kudushikiriza. Ayo mwumvise n'ayandi mushobora kongera kuyumva kuri wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com, adresse ya YouTube yacu, Instagram, Facebook na X ni VOA radio yacu mu gisagara cha Lewiston na muri Maine. Muratwumva kuri wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com. Abantu bababa 20 ni bamaze kumenyekana ko baraye bahitanywe n'amasasu ya mijagwe n'umuntu hitwaje inkoho mu bibanza bitatu vyo mu gisagara cha Lewiston kiri muri leta ya Maine iri mu buraruko bushira ubuseruko bwa Amerika. Abababa 15 nibo bakomerekejwe nayo masasu. Wagaje ico gitero n'umugabo w'imyaka 40 mu kanya gaheze navuganye na Cassius Ashirambere umurundi aba mu gisagara cha Lewiston, ndamubaza icuka kiri muri ico gisagara.
Hari ubwoba mu bantu, abantu bose basabwe kuguma mu mazu, bongera basabwa yuko uwogira ico amenya yoheza agatelefoni akamenyesha igipolisi canke izindi nzego zimwegereye ico babonye kiteye amakenga. Kugeza ubuye niko ibintu bimeze.
Ico gisagara ca Lewiston ni gisagara kizwi cane ko kibamwo abarundi n'abanyarwanda. Ahugeze amaso abarundi n'abanyarwanda n'abandi bava muri kariya karere baramahoro.
Igisagara cha Lewiston aho dusanzwe tubaye hariho abarundi batari bake, hariho n'abanyarwanda ndetse n'abandi bava mu bindi bihugu byo muri Afrika. Kuva twumvise iyo nkuru mbi ejo, baragerageje guhamagarana umwe wese aherereye, tugerageza no kuvugana ducishije ku magrupa amwe duhuriramo yaho dushobora kuvuganira. Kugeza ubu nta makuru namwe yuko hoba hariho umwe muri abo ndondaguye bava muri izo bihugu yoba yaraguye muri ico gitero.
Hanyuma mu gitondo tukivugana mwari mwatubwiye muti benshi babaye barabasaba kuguma mu buzi murimwo kuko bataramenya uyo yakoze iryo bara ahari bashoboye kubarekura muratahuka batandukanye.
Bari batubwiye ko twogomba ku kazi, abari basanga bari ku kazi kuvejo bongera batubwira yuko abari muhira boguma muhira kandi kugeza n'ubu niko bikiri. Ariko rero twari turindiriye yuko amakuru nyakuri tuyaronka ku aho twari turindiriye ijambo rya guverineri wa Maine. Ariko ndarikurikirana muri uyu mwanya babandanije gusaba yuko abantu boguma mu mazu, kandi ko boguma bagerageza kuraba yuko co bobona giteye amakenga boheza bakakimenyesha, kugira ngo nabo bifatikanye n'igipolisi, bifatikanye n'izindi nzego mu kubana ya kurondera urya muntu yakoze iryo bara.
Gushika ino saha no kuvuga ko bataramutora.
Gushika ino saha warashe bamuzi zina ko yitwa Robert Card akaba yahoze ari musirikare mu bariserivisi hanyuma akaba yarasanzwe ari n'umwigisha yigisha gukoresha ibigwanisho bicira umuriro bamaze gufata amazina yiwiwe kumumenya n'amafoto hanyuma n'imodoka yari arimwo ejo aho yariko ararasa aho yaciye ayitwara muri Lisbonne bavuga ko ari hashobora gusanzwa ariho yarasanzwe aba iyo ico gisagara ca Lisbonne naco agifatanye na Lewison ni urugendo rw'aminota ishobora gushika nka 10 cyangwa 15 kugeza ubu uye baracariko bamurondera ariko bafise ayo information yose ndababwiye ariko kugeza kwisaha ntibaramutora.
Cassius Shirambere umurundi mwangaho mu gisagara cha Lewiston muri leta ya Maine twashimire kuri kano kanya muhaye ijwi rya Amerika nano makuru mudusangije.
Murakoze cyane namwe.
Amakuru adushikiriye ubunyene muri studio z'ijwi rya Amerika nuko abagera kuri 10 mu bahitanywe n'ico gitero cyo mu gisagara cha Lewiston muri Maine bataramenyekana abari bo abandi bitavye imana amazina yawo yamenyekanye ariko abo bagera kuri 10 bobo baracarondegwa abari bo nabo begukira. Ino nkuru rero turaza kwibandanya turikurikiranira na hagufi ivyo tuza kumenya bindi bishasha turaza kubabwira mugume mukubitiza amaso ku mbuga ngurukana bumenyi zacu cyane cyane kuri Facebook yo vewa radio yacu mukanya abatumira mate hamaduce tuja mu Burundi
mugukerera igihugu cy'u Burundi yabaye isumizo cyacu mugutangi jambo mubanyagihugu.
Iyo bavuga ko yabaye igisubizo n'ijwi rya Amerika. Mu gihugu cyo Burundi rero ubwato bwa mbere bunini bwitwa Musumba Cargo uherutse gukoregwa muri ico gihugu bwa bwaragize ikibazo bukasa n'umanyutse bugitangura gufata urugendo. Amakuru y'ijwi rya Amerika yamenye nuko ubwo bwato bwa buri ko burasanurwa butaramara umwaka bukora. Inkuru y'ijwi rya Amerika yateguye ifashije n'abanywanyi bayo mu Burundi mu isomerwa na Thierry Ndayishimiye ari mu Rwanda.
Amezi hafatana araheze ubwato buheruka gukoregwa ku mutumba Migera muri komine Kabezi mu ntara ya Bujumbura atawura bukwitijisho kuva burungitwe mu kiyaga Tanganyika. Abanyagihugu bo muri ako karere bidoga ko atamakuru yabwo bafise mu gihe bari babufise ko icinzere kinini kubijanye n'iterambere ry'urudandazwa.
Ubu ni twumva ati bugere yahasanzwe burimo burakora iki
bakiyikora bavuga yuko izo zirajana imizigo ijana n'abantu kugira ngo iteze imbere natwe ko batubwira ngo yagiye Zambia sinzi ko yaheze muri Zambia sinzi ko yagurishijwe cyose twenze abantu bato bato ntabyo tuzi.
Amakuru isoko ryacu rifise nuko ubwo bwato bumaze amezi hafi atatu buriko burasanurirwa mu gihugu cya Tanzania. Umwe mu bafundi babwo kandi ari mu bakozi babwo avuga ko bwagize ingorane busa n'ubumanyutse bugeze ikabimbi muri Congo.
Ubwo bwato nibwakunze ko buva ngaho muri Congo ikabimba bupakiye umuzigo hejuru y'imvo yuko aho bapakiriye hafi ku mabuye hari ibibuye binini binini bwa bwato bucabugira akagista hagati na hagati. Twaciye dufata ubwato turabukura ngaho muri Kabimba turaburafurusa tubutwara ikigoma muri Tanzania. Ubwato n'ubu buri ikigoma na kuvuga amakuru hari nuko bavuga ko batumye ibindi vyuma byo kuranforusa kugira ngo ubwato busubire bukore n'aba ekipaje bongere baronka kazi nabo babone uko biteza imbere.
Uretse ico kibanza bwari ko bupakirigwamwo hari n'ayandi makuru avuga ko habanje kuba impari kubijanye n'ingene bupakigwa. Bivugwa ko uruhande rw'imbere rwari rugenewe kwicaramwo abantu gusa maze ibidandazwa bikaje nyuma hamwe no hagati ibitakurikijwe maze bigenda uko uyu mutama w'inzobere mu bikorwa by'ubwato yabyiganiwe.
Amatwansomira ngo bayi batwaye ngo biye kubera abafate mje kalemi ngo amunyo haize imisi ngaho ngo yagize pane yiki. Abantu rero bavuga bavuze yuko mu gupakira bapakiye inyuma n'imbere hagati ntibapakiye n'ubwato. Ubwato bw'ibite ufashe umuzigo wapakiye inyuma hagati ntihusigemo muramererwa nabi.
Umuyobozi mukuru w'ishyirahamwe Musumba Holding ryatanguje umugambi wo gukora ubwo bwato ni Fabiano Barigora.
Burakora yaratanga imigambi y'iterambere gukorera muri kiyaga Tanganyika mu Burundi ndetse na Congo.
Nubwo uyu muyobozi mukuru wa Musumba Holding yemeza ko ubwo bwato burembeje igikorwa bwakorewe, amakuru isoko ry'ijwi rya Amerika rihabwa n'abakozi bo mu kivuko cya Bujumbura nuko batarasubira kubukubita ijisho. Aho ni kuva buhaguruka ijambere buvaho bwakorewe mu Kabezi ku itariki ya 27 z'ukwezi kwa gatanu kuyu mwaka. Ibyo bitera amakenga bamwe mu bakurambere bamenyereye iby'ubwato hano mu Burundi.
Nyo ya gimato kwa kogwa akagenda neza ari Zambia Kalemi Tanzania kune umva aho kwari bukwiye hari hakari gahaze nka ya gimato mbona aha mu Burundi ayo kwanda mama n'abayi muzwa barayakora bayahejeje yakomyagenda kora yakohomba
kubijanye n'iterambere herizanywe n'ubwato abanyagihugu babona ko ari kuzera inze basaba leta gufata mu minwe ikogwa ry'ubwato kandi bwishi kugira boroherwe mu bijanye n'iterambere. Hatunga Imana Poro numwe muri abo
huko muhisi yari yabivuze nkuru nziza yaravuze ko bagoma kubaka amato hamwe n'uze wagiye mu rumonge uri ribwato kagenda hamwe bivanya na sagiye amabarabara yari yasize ziru yibihinda kuri kagibi rero kwagoma na leta semwe ingufu yubake izindi meri sikora abantu n'ibintu nanze habonetse ubwato nshobora kugenda Tanzania cyangwa Zambia cyangwa muri Kongo kuza kurunda ibidandazwa nkasanga ipakira muri ubwo bwato nkazubitorera hafi.
Ubwato musumba karugo byavugwa ko bugenewe gutwara amatoni agera ku 1,600 y'ibidandazwa hamwe n'abantu 50. Ikibanza bwakorewemo ku mutumba Migera muri komine Kabezi hariko hakogwa ubundi bwato nk'uko isoko ryacu ryabwiboneye. Ubwo butegekanijwe ko buzotwara abantu gusa ariko rero umuhora wo hagati bita Corridor Centrale mu Gifaransa mu mwaka w'2021 warere kanye ku Burundi bukiri nyuma mu gukoresha inzira yo mu mazi mu gutwara ibidandazwa. Ni mugihe uwo muhora werekana ko hamwe u Burundi bwo kwijukira iyo nzira yo mu mazi canke indarayi bworonka karusho ko imiliyoni 30 z'amadolari y'Abanyamerika ku mwaka ku mwaka.
Terive ndayishimiye urakoze kudusomera iyo nkuru. Duce duhikaze mgenzi wacu Eje ni Mukankusi muri bungabunga ubuzima.
Abantu hirya no hino ku isi baragenda baramakurushaho. Ishami rya ONU ryita ku buzima w'OMS ritangaza ko umubare w'abafite kuva ku myaka 60 kuzamura witezweho kuzikuba kabiri bitarenze umwaka 2050 bakagera ku basaga miliyari 2. Benshi muri abo nk'uko OMS bitangaza bazaba batuye mu bihugu bikennye n'ibifite ubukungu buringaniye. Inzobere zivuga ko uko abantu bagenda basaza bamwe bashobora gufatwa n'indwara zisanzwe zibasira bakuze nk'ishaza ryo mujisho, gutakaza ubushobozi bwo kumva, diabete, kubabara mu mugongo no kubabara ibikano. Ugusaza kandi bijyana n'iyaduka ry'uruhurirane rw'ibibazo by'ubuzima bakunze kwita geriatric syndromes cyangwa se indwara zo mu busaza zirimo nko kujojo binkari, kwibagirwa bikabije ndetse no kugwa. Abakurikirana ibintu hafi bavuga ko muri Afrika bamwe mu bageze mu zabukuru bahura n'ingorane z'imibereho zihariye zitezwe umurindi n'uruhurirane rw'impamvu zishingiye ku mibereho n'ubukungu, ku mico no ku buvuzi. Mu bindi kandi guhindura imiterere y'umuryango ndetse no kwaguka kw'imijyi bishobora gutuma bamwe bageze mu zabukuru barushaho kwigunga bikagira ingaruka ku buzima bwabo mu bijyanye n'imitekerereze n'amarangamutima. Imirire mibi ni ikibazo giteye impungenge cyane akenshi igatezwa umurindi n'ubukene n'ibura ry'ibiribwa. Kandi kubona serivisi nziza z'ubuvuzi nabyo bishobora kuba imboneka rimwe cyane cyane mu bice by'icyaro. Mu muryango nyafurika umuntu ushaje afatwa nk'umuntu w'agaciro gakomeye ufasha mu gukomeza umuco kandi akagira inama abakiri bato.
Mu gace ka Kibera ko muri Nairobi gatuwe mu buryo bw'akajagari duhuye na Anne Musanga umupfakazi w'imyaka 70 y'amavuko. Musanga avuga ko bene wabo bose bapfuye kubakaba nta muntu n'umwe wo kumwitaho. Ahora agorwa no kubona imiti buruko agiye kwivuza.
Iyo ugiye ku bitaro nk'ibi baragusuzugura ariko bakakubwira ko nta miti ihari. Rimwe na rimwe abagira neza niyo badufasha bakatugeza kwa muganga. Tujyayo ariko nta miti tubona. Iyo ni imbogamizi dufite. Ibitaro byose ugiyeho bakubwira ko nta miti ihari.
Daniel Ngugi w'imyaka 65 nawe atuye Kibera, nawe ibibazo nkibahura nabyo.
Kama ni upande wa matibabu tunashida.
Dufite ikibazo ku buvuzi. Rimwe na rimwe iyo ugiye kubonana na muganga ukamubwira kuribwa mu mubiri wumva bongorerana ngo ikibazo mfite ni ubusaza. Hanyuma bakampa parasitamoro yamfasha iki? Barabaza ngo ufite imyaka ingahe? Iyo usubije ko ari 65, 70, ubona n'abasa n'abasubiye inyuma.
Icyizere cyo kubaho kirimo kwiyongera ku isi. nyamara ubwiyongere bw'umubare w'abageze mu zabukuru mu bihugu bikennye ntabwo ujyana n'ubwiyongere bwa gahunda zo kubafasha mu mibereho no mu buvuzi. Domitira Ogaro ni umuhuzabikorwa wa serivisi z'ubuvuzi mu karere ka Kibera.
As we age, many diseases come.
Uko tugenda dusaza ni nako indwara nyinshi ziziramo. Rero nkuko turimo kubikora, duhora tuganiriza abageze mu zabukuru iyo baje ku bigo byacu. Benshi muri bo usanga barwaye indwara zitandura.
Accommodate as many other persons that we afikia.
Mu gufasha abageze mu zabukuru bikibera kubona ubuvuzi n'izindi serivisi za nkenerwa, Agnes Kariuki yashinze ikigo Kibera Day Care Center for the Elderly. Kuva gitangiye gukora mu myaka 30 ishize, iki kigo kimaze gufasha abageze mu zabukuru bagera ku 600.
Kitu ya kwanza wamepata shoulder ya kuja kuliria.
Ikintu cya mbere bungutse ni urutugu bisunga, baraza bagasabana n'urungano rwabo. Iyo umuntu aba wenyine, icyo aba yitekerereza ni ibibazo bye wenyine. Ariko iyo baje hano baganira ku bibazo byabo bikabagarurira intege mu mubiri. Bashobora kuba bafite ibibazo ariko iyo baje hano bakabiganira babona ibisubizo. Icyo dukora no gutumira inzobere nk'abaganga cyangwa bazobere mu mibereho y'abaturage bakabaganiriza. Iyo bamaze kuganirizwa ubona impinduka, ntibaguma uko bari mbere.
Abageze mu zabukuru nka Anne Musanga na Daniel Ngugi biteze kubona ibikorwa remezo hamwe n'ishyirwaho ry'ingamba zafasha mu guhangana n'ingorane zo mu zabukuru.
Nubwo gusaza bizana n'ingorane zabyo z'ubuzima, birashoboka kugumana ubuzima bwiza no mu gihe cyo gusaza. Twaganiriye na muganga Antoine Dror, inzobere mu buvuzi bw'abageze mu zabukuru ukorera Abidjan muri Côte d'Ivoire, tumubaza uko ibyo byashoboka.
Quand on parle du vieillissement, il y a le vieillissement aspect social, aspect physique.
Iyo tuvuga ku gusaza, hari uburyo bw'imibereho n'uburyo bw'umubiri, ariko hejuru y'ibyo byose haza igice cy'ubuzima bwo mu mutwe n'icy'intekerezo by'ugeze mu zabukuru. Kubera ko iyo iki kijyanye n'intekerezo kititaweho neza, bigira ingaruka no ku bindi, haba imibereho no ku mubiri. Iyo umuntu ugeze mu zabukuru atiyumva nk'ushaje ariko hagahatirizwa kubivuga uko, uko sosiyete imubona bizagira ingaruka ku myitwarire ye no ku buzima bwe bwo mu mutwe, bimuganishe ku kwigunga. Ubwigunge butera intege nkeya, intege nkeya nazo zigatera kubaho wishingikirije abandi. Uyu muntu akenera umuryango ufite imbaraga urimo abana bafite ingufu. Icya kabiri, agomba kumva agikunzwe ndetse yitaweho n'umuryango we. Gusaza bitangirira kugusamwa bikanakomeza kuva umuntu akivuka. Urwo ni urugendo byanze bikunze ruganisha ku gusaza. Ikiruhuko kizabukuru si imperuka, kandi gusaza si imperuka, ahubwo ni intangiriro nshya y'ubuzima. Kandi muri icyo kigero wakora ibintu byinshi ushobora gukora, gukorera bushake umuryango w'ubutabazi. Icyo ni ingenzi kubera ko kigira uruhare mu kumva umuntu anyuzwe n'uko ari. Kigira kandi uruhare mu gusaza neza kubera ko kikurinda ubwigunge. Ukimara kujya mu kiruhuko cy'izabukuru, shaka itsinda winjiramo cyangwa ugira uruhare mu bikorwa. Hindura ugira ikindi kintu ukora, si ngombwa ko ukorera amafaranga. Ubukorera bushake ni ingenzi. Ibikorwa bya siporo ni ingenzi cyane ku bageze mu zabukuru, kubera ko siporo ntigira uruhare mu gusaza neza gusa, ahubwo inafasha mu kugumana ubuzima bwiza no kurinda zimwe mu ndwara nka diyabete n'umuvuduko w'amaraso. Ntabwo ugomba gutegereza kurwara ngo ubone gukurikiza amabwiriza mbonezamirire azanywe n'uburwayi, kubera ko icyo gihe ntibiba bikiri umubiri ubwawo wibwirije kubikora, ahubwo n'uburwayi waba bugutegetse bukubwira ngo kora iki, kora kiriya. Ariko wikoreye gahunda yawe yo kwirinda indwara zo mu busaza, iyo wikoresheje siporo, ibi bigira ingaruka nziza mu gusaza neza.
Isoko yo kuvomaho ubuto ishobora kutabaho, ariko bamwe mu bageze mu zabukuru barimo kurama kandi mu buzima bwiza. Tanko ya Kasai ni umuturage uyabuja muri Nigeria, ubu wenda kuzuza imyaka 100 y'amavuko. Aradusangiza inkuru y'ubuzima n'imibereho bye.
Together I am known as Saliu Abubakar.
Amazina yanjye ni Salihu Abubakar Aliou Yakashayi. Navukiye i Kano mu mwaka w'1925 nkurira hano i Kano. Nubwo rimwe na rimwe nagiye ngenda ariko igice kinini cy'ubuzima bwanjye nakimaze i Kano. Nagize amahirwe yo kugira ubuzima bwiza. Nta kintu kihariye mfite navuga ko cyatumye ngira ubuzima bwiza uretse ko navuga ko mbikomora ku babyeyi banjye. Ababyeyi banjye bombi mama na data bakomeje kubana ku byo nzi nta ndwara idakira nimwe bari bafite. Data yapfuye afite imyaka 105, mama we ndumva yari afite muri za 90 simbyibuka neza, ariko nagize amahirwe yo kubyara abana 23, bane muri bo barapfuye, 19 baracyariho, bambyariye abuzukuru 63, ndi ibiryo bisanzwe. Abahabusa bakunda kurya tuwo n'ibindi bintu nk'ibyo, mfite ndya ibyo mbashije kubona ngo mbashe kubaho, kandi sindyagagura, nta ndyo idasanzwe nihariye genyine. Ndibyo mbonye kuva nshatse abagore banjye barantekera, na mbere y'uko abagore banjye batangira kuntekera ababyeyi banjye mama yarantekeraga, kandi rero ibiryo bye narabikundaga cyane. Mbaho kandi mu buryo busanzwe, nta gukora ibintu bitari ngombwa, nta siporo idasanzwe nkora, sinjya nyikora rwose. Uyu munsi ntekereza ko ndimo gusatira imyaka 100. Data yapfuye afite 105, mama yapfuye afite 93 cyangwa se inarenga, sogokuru yapfuye afite 100. Nta kintu nari nabuzwa n'abaganga kurya icyo nshatse cyose, nta kintu cy'umwihariko mbujijwe kurya, icyo nshatse cyose ndakirya.
I don't have anything specifically forbidden by doctors not to eat. I eat whatever I like.
Muri Nigeria hari impungenge zikomeje kwiyongera k'ubukene mu bageze mu zabukuru bushobora kuzarushaho kwiyongera mu myaka mike iri imbere niba ibibazo bishingiye kuri pansiyo ntoya bidakemuwe.
Elias Ohane je w'imyaka 53 y'amavuko akora nk'umuyobozi ushinzwe ibikoresho mu ruganda rwigenga rukora ibikoresho by'ikoranabuhanga ruri ya Abuja mu murwa mukuru wa Nigeria. Nubwo amaze imyaka igera ku 10 akora, Ohane je ntabwo yanditse ku buryo atangirwa ubwiteganyirize bwa pension. Avuga ko atasobanuriwe neza n'umukoresha we impamvu n'akamaro k'ubwiteganyirize bwa pension.
It's just work.
Nugukora gusa ukagenda, urakora bakaguhemba. Icyo kintu cya pension ntaje hari nta kintu cya pension bajya bavugaho mu kigo.
Si Ohane je gusa, ibyago by'ubukene byo mu zabukuru bigenda byiyongera uko imyaka ishira, by'umwihariko mu bihugu bikenya nka Nigeria, bitewe n'ubumenyi buke mu bijyanye n'ishoramari ryo kugoboka mu gihe cy'ikiruhuko cy'izabukuru, ndetse n'ubukene bwa gahunda yo kwita ku mibereho y'abaturage. Nyuma yo kujya mu kiruhuko, abageze mu zabukuru usanga batungwa n'abandi bantu babaha ku biribwa, imiti n'ibindi byankenerwa.
Butuma babaho batanyuzwe, bubashyira mu bwihebe, bubatera icyo twakwita akajagari ko mu ntekerezo. Iyo ni ingaruka ku mitekerereze. Umuhangayiko uriyongera bitewe n'uko ubukene ari imbarutso y'umuhangayiko.
Gahunda ya pansiyo yagenewe gukemura ubukene buzanwa n'izabukuru, ariko ubwiyongere bw'abitabira iyo gahunda muri Nigeria buri hasi. Kugeza mu mwaka wa 2022, abari bafite konti z'ubwiteganyirize bwa pansiyo zikora bari ku ijanisha riri hagati ya 15 na 17 ku ijana by'abakozi bo mu gihugu hose. Obinaya Olwapa, inzobere mu bukungu akanaba ari umusesenguzi mu bya politike, avuga ko ubumenyi buke, pansiyo nkeya ndetse rimwe na rimwe n'uburiganya ari byo ntandaro y'ubwitabire buke.
Nuko rero nshuti bakunze ibijuru rya Amerika, niyo ngaha duce tuba turabangiriye ibiganiro twari tubafitiye muri kano kanya. Kuri mikro mari kumwe na Jewe Diane Ninahazwe, nshimire Nadia Tahana Engineer bari kumwe mu buhinga bw'ivyuma, ngenda ndanabatumiye no mu bindi biganiro vyacu biri imbere. Mushobora kubandanya kubikurikirana kuri wezi itatu, akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com, adresse ya Facebook yacu ni VOA radio yacu. Murahasanga inkuru zitandukanye, zaba izo mu karere k'ibiyaga binini canke naho inkuru ziba zigezweho ijyanye no kwisi. Turasubira rero igihe c'isaha 1:30 ku masaha yo mu Burundi no mu Rwanda mu yandi makuru ngiye kubategurira. Mu kurindira ko dusubira ico gihe, ndayifurize umugoroba mwiza no kubandanya muranirwa mu vyo murimwo vyose. Turongera.